jewelry.
Yeah, ema mi amo wanwaero, mi amuna lizate amo. Reka ma pose nukunde solo na bakuyo vjani vajeza yo. Love ya lolo ya maisomo, shora ba wowe nizeramo. Mariru mganya nukunde koko mumutima wanje tezamo. Zanira pun nukome chiboko, mbaliza kush nukori chizonko. Zanira shungu yo chishumu shono, yolo buri bengore shumu koro. Drip clean, nihe shori Gucci store twinjira. Guri chill ziri low key, the big man naja ichina. Mfita gati trengu ngamina Mwamezu mfatiru tanzigama Dimuri hasu ya vuhitara Nuruza nsijira nzazigama
Kamukundu kwanye ngutetesu nyemere Kamujani wanye wandibosu chevere Mtoto wanje inani yanje Mi corazon indeji yanje Lopi yanje tu eres mi corazon Kamukundu kwanye ngutetesu nyemere Kamujani wanye wandibosu chevere Mtoto wanje inani yanje Mi corazon indeji yanje Lopi yanje tu eres mi corazon
Mbapei ndagukunda Gala wana marry you Ungiruku byumvu yumaka nyikuwa mise my baby boo Ndigensu rimoshono chani yomuze nja deep my boo Uri one of a kind uratandu kanyeni yomamvu nise mubu I don't fall in love Difuza yuku yumaka tujana kurahiri in front of God In front of God, in front of God Ni kweli mukoguri bomb Wanna spend the rest of my life with you muri byose My life with you muri byose Chine energy zanje aho mfite fitir Bini hache bichiri legit Wifi esuri sir Yoku bijamu nanje ndi ready Fita gati trengu ngamina Mwamezu mfatiru tanzigama Dimuri hasu ya vuhitara Nuruza nsijira nzazigama
Kamukundu kwanye ngutetesu nyemere Kamujani wanye wandibosu chevere Mtoto wanje, inani yanje Mi corazon, indeji yanje, lopi yanje Tu eres mi corazon Kamukundu kwanye ngutetesu nyemere Kamujani wanye wandibosu chevere Mtoto wanje, inani yanje Mi corazon, indeji yanje, lopi yanje Tu eres mi corazon Yoji